Arakoze umugenzi wacu Eugene yadushikije amakuru ariko aravuga mu Burundi mu kigihe ubonaho nicagiye cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradio ijwi ry'Amerika muri Sanga. Ejo ku munsi wa mbere niho hatanguzwe cyese ibiganiro bihuza leta y'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe nayo. Ivyo biganiro vyuguruwe mu nama ya mbere yabereye mu isara ca NTB mu gihugu ca Uganda. Amakuru atangazwa avuga ko ibindi biganiro bitekanijwe ku igenekezo rya gatandatu ry'ukwezi kwa mbere muri mwaka w'2016 buca utangura. Muri iyo nama ya mbere yabaye ejo ku munsi wa mbere, leta y'u Burundi ivuga ko yatangajwe no kubona abahuza bahaye ijambo abahurikiye mu runani Senaleda irega ko bagize uruhara muri kudeta yateshejwe hamwe no mu myerekano yabayemo imigumuko. Abahurikiye muri Senaleda bobo bavuga ko ata munywanyi wabo yakoze ivyo vya leta ibagiriza. Vyongeye leta y'u Burundi ivuga ko igenekezo rya gatandatu kwezi kwa mbere batayumvikanye ko mbega ivyo biganiro ntivyoba bitanguye mu ngorane ziyongera ku kuntu kuganira kw'abanyapolitike mu Burundi kutigeze koroha. Uyu munsi rero twatumye abashinganye batatu bakurikirana ibibazo vya politike mu Burundi hamwe no mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini. Ariko imbere yaho nashaka tubibutse nimero WhatsApp muhamagara ko kugira ngo mushikize namwe abanywanyi radio ijwi ry'Amerika ivyiyumviro vyanyu ku cane cane kuri ivyo biganiro buca bitangura mu gisagara ca Arusha aho ni muri Tanzania. Iyo nimero muduhamagara ko rero WhatsApp ni 001 202 4 4 1 9 9 3 1. Ni ukuvuga ndasubiramwo 001 202 4 4 1 9 9 3 1. Reka ubu abashinga ntare twatumye rero muri iki gihe turi kumwe na Dr Amede Nkeshimana akaba ari urusiri mu gihugu cy'u Bubiligi akaba yigamye umugambi uri ku butegetsi. Turi kumwe kandi na Chauvin Mugwengezo akaba ari umuvugizi wa Sedared inama y'igihugu ihanira amasezerano y'Arusha hamwe n'ibwirizwa shingiro. Ureka rero dutangure ku mushinga ntare Chauvin Mugwengezo. Hari abarundi batari bake mushinga ntare Chauvin muri iki gihe bariko baravuga kwa batetsi bagize uruhara mu biganiro vyabereye y'Arusha hamwe n'ahandi muri kahise n'ubu aribo bari imbere muri ivyo biganiro kandi ngo atane ivyumviro bishasha bafise mu gihe urwaruka rutariko ruraseriko tariko raserikirwa bimwe bishemeye. Hari n'abavuga ko ivyo biganiro ari uburyo abanyapolitike badashobora gushikira ku butegetsi bashikira ubutegetsi biciye mu matora bakoresha kugira ngo bashikire ubutegetsi. Hari n'abavuga ko ibiva mu biganiro nk'ivyo ari amagabo na nyama kugira ngo ivyo biganiro ntibise gutyo ku Barundi benshi bipfuza inzira y'amahoro irama mushya na Chauvin. Ico ivyo biganiro vyogenda gute, ivyo ganirwa ko nibihe Chauvin Mugwengezo?
Koze cyane kuduha kakanya Federico, murakoze namwe muri ko muratwumviriza. Bati mbega izo biganiro ko giye gutangura birasubiye Arusha ukabona ko bishyira imbere bajya nyene bamye ari inzitizi ari ngorane bajya nyene tumenyere kubona bajya nyene bisa ni kumengwa atanyishu zikomeye ziboneka aragara abazaniye igihugu cacu. Je novuga yuko muri make ivyo vyatewe nuko ry'amasezerano y'Arusha ariyo twese twaziga ko uburaru n'uburamuko zinakira mu rundi wese abonekeye yarashimye agira ati noneho tugiye kuronga amahoro arama kuronga umutekano urama kandetse tuje tuja ku ntambwe y'iterambere. Icyatumye rero bimeruko onye sikindi nuko kuntu amasezerano atubahirijwe, nuko kuntu amasezerano yahonyanzwe, nuko Peter Nkurunziza yahoze ari umukuru w'igihugu yafashe ayo masezerano arayahonyanga arayakandamiza ahubwo aragaragara neza yuko atakiyumvamwo.
Chauvin, turi kutuvuga ikintu ibiganiro vyoshimikira ko kugira bigende neza bitore inyishu z'abarundi ni bihe?
Sabwe
turi kutuvuga cyane cyane ku bintu vyoba bitandukanye n'ibiganiro vyabaye ikintu mwibaza ko yego duga ku ijambo.
Ego ingorane dufise ubunye zatumwe n'ivyo bintu vya Peter izo ngendo ziwe ni ingorane zifatiye ku bintu nka bitatu bine. Hariho ingorane ifatiye kuri politike, hakaba ingorane ifatiye politike ubutunzi n'imibano hakaba ivyo bintu rero bifatye kuri politike n'ivyo bintu ariko ravuga ngaho bifatiye ku mategeko y'Arusha hakaba n'ingorane zifatiye ku mutekano aho biboneka yuko umutekano utameze neza udahumuriza n'umuntu numwe mu gihugu cyacu ahubwo biboneka yuko Peter Nkurunziza yafashe ko kuyoshira ahantu agashiraho umugwi wiswe bonera kure ari
uno musubira mushya nashobino subira bibuse kandi ashiga ntahe turi kumwe ko ndabahaye jambo mutorenza amasogonda 40 muri babiri hariho numushiga ntahe wundi aje mukanya z'Imana semana no kuvuga ko kanya kaca gato cyane gose ico gituma mwora ku masaha mugakoresha amasogonda 40 kunyishu reka tubaze numushiga ntahe Dr. Amede Nkeshimana namwe kuri ico kibazo nyene hari abavuga ko abari mu biganiro ari babandi nyene ivyiyumviro sibishasha eka urwaruka ntiruserukiwe bishemeye ivyo biganiro kugira ngo ntibibe vya biganiro abarundi bose basigaye bavuga ko iyo baramagabura nyama hoko rw'iki abo bategetsi boganira iki muri kigi
ndabaramukije murakoze cyane kumpa kamiko tuganira n'abanywanyi babo muri iki gihe ikintu nashaka kumenyesha jewe Amedee Nkeshimana nserukira umugambwe uri ku butegetsi ndi umuntu azi ibintu by'i Burundi yabikurikirana nasho kumwe n'abandi nk'abamenyesha jewe ahubwo yuko jewe ndi kizigenza kishira hamwe rihuza abahutu bakorewe ihonyabwoko irindwi na kabiri imbere yaho no mu nyuma tukaba rero turi mu runani tumaze imyaka dutegura werekeye kugarukira abacu kugira ngo tubasubize agateka kuko twebwe nka jewe data yarishwe irindwi na kabiri yitwa umumenja hamwe n'abandi bahutu benshi bagana w'ico gihe na jewe rero kuko akunda umwana w'umumenja
uyu munsi mushya ntahe Nkeshimana twari kutuvuga kuri ibintu byotuma abarundi batora koyoko bakava mu ndyane barimo za politique z'amaziza uko imyaka iheze ibiganiro byoshimikira kuki
nashaka kuvuga cyane cyane igituma mvuga ivyo ku ntangamara kugira ngo abantu nibihende ku bantu bariko barumviriza kuko umushinga ntahe wundi yatanguye umuna politike ari mu mugambwe urwanya ubutegetsi buriko buri bujumbura nanje nkabandi umwe n'igihugu w'umurundi afise ibindi bintu bimunagishinga cyane cyane cyo kibazo nakubariye izereke ibibazo ibiganiriro biriko birakogwa rero muri iki gihe jewe ndemera yuko abantu igihe bafise ingorane basi ibintu batumvikana ko baganira ibiganiriro uratwo harabagabo hatagwibara I Burundi rero haraguye ibara kuva imyaka 50 iheze nico gituma rero ubu gihe hamaze ibintu byose byabaye atacanira nico gituma bikaba byadushikanye mu manga Burundi baraguye mu manga ubu rero igihe abantu basubiye kuganira igihe baje Arusha jewe ibintu by'Arusha ico ndavyemira ko uko rero kwigabaho abantu n'abatutsi imyaka bamaze bicana basesa amaraso igihe bagondojwe ico gihe mu myaka 20 iheze bakagenda bakicara hamwe bakumvikana ingene basangira ubutegetsi biriya bitabaga amagabura nyama byaratumye abarundi bamara imyaka baruhutse ivyo rero imyaka ihaciye rero nyamba n'ivya bindi yuko ndazitashwe kuzura basanze yuko nkeka basuye gutera umudugararo mu gihugu bagasubira kuja mu biganiro cyane cyane barya bazi ko iyo amatora abaye atakintu bashobora kubatora bibaza yuko aricyo gituma batenda kuganira igihe mu Burundi hari uhagarara hariho abantu numvise ntuze umushinga ntahe avuga yuko ngo umuntu yahoze ari umukuru w'igihugu ngo w'u Burundi murazi yuko igihugu kidacakara
muraraba kaka kanya nabahaka ariko karahera mushinga ntahe duhe ijambo abandi
yego ngize nti igihugu ntigitakara abaserukira igihugu no munsi nabagwanya ko bagiye bumvise yuko bikene ko baganira ndibaza ko birakenewe kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi nimba ariyo nzira ikenewe ari yirashe batoye
yego mushya ntahe Dorimana Semana telefone zari zatugoye mugabo muri ngaho nashaka mukanya gatoye cyane rwose ko imirongo iratugora nico gituma rero twashaka namwe mu majambo make cyane rwose mutubwire murakurikirana ibera mu ntara ya Afrika ibiyaga binini ivyo biganiro mu bivuga kwiki hariho bavuga ko bikwiye kuraba eka ingorane kuva ku muzi ingorane z'abarundi kugira ngo mu myaka 10 yindi imbere mu myaka 15 ntibaze basange bakeneye kandi gusubira kwicara hamwe ibibazo byabo bo bitorinyisha gute kugira ngo habe amahoro azorama mu Burundi munshyane ndarimana
urakoze cyane sana Federica kize ndatuhuza n'abarimo batwumva kano kanya aba mu byukuri sanga ko bina biganira abarundi barimo ari kize cyane kaba tusanga ikintu cyane bakagombye kwiga ari ukwiga uburyo bahagarika isi z'abantu mu byukuri nimo ziba ntabwo uri ufite ubutegetsi agomba kwicara anyuze imodoka ziwe ku duhanda tw'abantu bapfuye ngo bize ari ibintu ntabwo abashaka ubutegetsi nabo bazaza banyura mu duhanda tw'abantu mu biziga by'abantu bajya mu ndobe bajya muri perezidansi bumve ko ari byo byiza nubwo mu by'ukuri tuzi ko inyungu za mbere z'umunyepolitike intego za mbere z'umunyepolitike ari inyungu ze bwite nubwo batubeshya ko ziba ari inyungu za rubanda rwose ariko uburyo umunyepolitike inyungu za mbere abashaka ntibasaba gutekereza ko ibi biganiro barimo abarundi ikintu cya mbere bagomba guheraho ari ukubanza bakareba uburyo bahagarika ibiziga aho kugira ngo igihugu kiza mu Burundi cyari kizwi mu makuruhinduka isura kikitwa igihugu cy'abisi igihugu cy'imirambo kiza mu nzira mu mihanda bakareba uburyo kubanza babanza bakamesa icyo kibazo kikaba cyiza bagatunganya igihugu cyabo bakibagiza iyo sura y'ubwishyu bwari bumaze kuba minisitiri w'ibintu
bisanzwe ego tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radiyo Ijwi rya Amerika Lisa Mayanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turafise umunyamanyu wa radiyo Ijwi rya Amerika Gilbert mwiriwe neza ego murashaka kubaza ikibazo cyanjye mu kaduha cyumviro mwiriwe neza duga ku ijambo
bo jera reko ndakurikirana
alo yego duga ku ijambo turakumva alo turakumva bandanya
reko ndakurikirana wo kama ikaravuga ukonya namukurikiranye gusa ariko rero alo
duga ku ijambo turakumva bandanya ubandanye ushikiriza ikibazo mu kanya gatoyi cyane gose umunota umwe
grambaze
yego
keshi hafuye umuntu bavuga ngo nisho n'ubutegetsi ariko tubategereye ahantu tuba turi agerageza kuraba ingene bazagenda tugasanga hari aba jene ukunda gusanga bayo mu makaritsiye ugasanga bategera abantu ngo zana karanya umuntu ngo zana ibiki atahu je ikintu abona ahubwo abanyepolitiki usanga bategamiye bari muri opozisiyo cyangwa uko umbengo bari bakwiye kubwira aba jene bagasubiza inkota mu gani ko cyo bona cyo shana barundi ku ntambwe ishimishije hanyuma je nshaka kwishimira nuko abo bose bari mu biganiro ari uko boganira bahuza atavyo guhendana aganira ashize inyungu za bene gihugu imbere bakora inyungu zabo imbere bashimbere inyungu za bene gihugu je ko bisanzwe ishinzwe cyifuzo cyane nshaka gutera
urakoze Gilbert reka tuje no ku mushyanahe Albin nawe nyine arafise icyumviro cyangwa ikibazo hanyuma turasaba abashinga ntari turi kumwe bagire icyo bavuze ku cyumviro mwashikirije Albin mwiriwe neza
mwiriwe neza
murafise ikibazo icyumviro mu kanya gato cyane
yego mbariza watumire twarumvise yuko itariki zitandatu bazatangura kuyaga ese bazoyaga ikingo kingana gute ni ndwimwe ni ukwezi kugira twumve abarundi ko borema ikingo babona kizoshoboka bizofata ibyo biganiro bariko rategekanye murakoze
urakoze reka dutangure ku cimbo cashikijwe na Albin avuga ko abakiri bato eka batavuga rumwe na leta bohanura imirwi y'abakiri bato kugira ngo basubize inkota mu gubati ako nakamukoterwa imirwi yose mu Burundi ahiri hose yoba ifise ibigwanisho ndashaka tubaze umushya ntahe Chauvino mugwengezo agira icyo avuze ku cyo cyimvuye cha Albin hanyuma kiri kibazo cyabajijwe na Albin turakija ko munyuma ni kibazo cyimvuye cyashikirijwe na Gilbert umushya ntahe
yego me nkuko uwo munyagihugu aje kwishikiriza nta muntu numwe mu gihugu cacu w'umutima yo sabira ku bintu bikorera aba yokwipfuza ko abarundi kwicwa yokwipfuza kugwaruka go kwicwa cyangwa ukicana kabaraga umukubwiye gucacu ariko rero iyo bibaye ngombwa umuntu murajya makarati murazi yuko abashaka gukora ikibi bayinjiramo uko bagombye hanyuma nkanyinka yibaza yuko umuntu yobazwa ibiburanga uva hehe ari ibintu bisanzwe ikibi ni uko gusaba umurengera ko ugasanga baramwishe icyo ni kibi cyane kandi na jewe w'umurundi sinogishigikira nicyo gituma rero ariko arakora n'ukuraba ko atabantu babasi ariko barabinjirana nashaka mbandanye ku kibazo cyashikirijwe Federico nyine ni wakimbajije ati mbega samagabura nyama mbega ugaruka gwaraserukiwe ivyo no uvuga kuri icyo kintu nuko n'ukuri nta giharuro na gitonya abantu bafise cy'amagabura nyama ibyo jambo jewe ahubwo rirakunda kumbabaza cyane mu matwi yiwanje kuko iyo umuntu aharanira iby'igihugu ntaba ariko arahanira ivyo izinda yiwe canke ivyo kugatwikira wenyene umuntu w'umurundi mwiza w'umutima akunda igihugu ciwe imisi yose ashyira imbere inyungu n'ineza y'igihugu cyose ndi cyo gituma rero ndaguhumurize nta magabura nyama arimo ni intwaro yabaye na ni demokrasi yasinzikaye ni demokrasi yakumiriwe ni demokrasi yahungabanijwe n'umuntu twari twiteze yuko azosubiza mu buryo bijya bamaze imyaka bavuga ati tutwawe nabi aho bagiye ku butegetsi abarundi bose bagize bati ngira ubuhoho tugiye twakira ariko ibyabaye muhima n'ivi ariko turabona nabyo byatumye ndetse haba itunganyo ry'ibyo biganiro kuko iyo tuza kuba turi mu gihugu cyiza iyo tuza kuba dufite indongozi nziza idahonyanga amategeko iyo tuba dufite indongozi nziza yubaha umunyagihugu ikamukingira mu byiwe nawe nyine nibaza ko bitari bikenewe ko tujya muri ibyo biganiro
reka tubaze
umuti ikibazo dufite cyo mu Burundi bwacu ni ibiganiro byatunganijwe kugira umutekano ugaruke kugira umwizero ugaruke wanyagihugu kugira ivyo vyose bifatiye kuri ivyo bituma byatumye umutekano uhungabana na demokrasi uhungabana tubabikorere ko hanyuma
reka mushana isho vino tubaze n'umushana ntahe Amede Nkeshimana nawe nyene atubwire cyane cyane vyerekeye ikibazo cyabajijwe na Albert avuga ati ivyo biganiro bizomara igihe kingana iki indwi imwe amezi abiri umwaka ivyo biganiro kubwanyu mubona bikwiye kugira ikiringo kingana iki mushana ntahe Nkeshimana Amede
ego Frederic jeri bazo muri ko matu reka mabuye ibiganiro umwanya bizomara twe ntawe twomenya nka jewe ko ninda n'indesho no kuba ari umwanya bizomara
mwifuza ko vyomara umwanya ngani iki mwebwe kubwanyu mwifuza ko vyomara umwanya ngani iki
ikintu nifuza ubwa mbere mu Burundi urabona uno munsi hari ikintu abantu bateza kubaza kumvikana ko abantu baganira warumvise ibintu bavuze hariya ni kamari bagendayo hariya nguze intebe hari abantu bavuze yuko ngo hari leta ngo batemerana gatuye hari umushinga ntahe aheze kuvuga mu kanya yavuze yuko ngo umukuru w'igihugu uno munsi ngo ari umukuru w'igihugu wa kera ateza kwibuka yuko kumenya yuko igihugu kidapfakara igihugu kitabicana igihugu giteza kuba gifite abagitwara niko bimeze ku isi hose abantu barondera ubutegetsi umwe munsi mu Burundi hari uruhagarara je nibaza ibiganiro umwanya byomara umwanya ukwiye mugabe ikintu cya mbere kihutirwa nuko uruhagarara rugabanuka uno munsi wije guhagarara uri Burundi rugabanuka hari ikintu numvise abarundi hari uwo musore muntu akiri muto je uko ndibaza ko ndamuruta jewe ndemera ndafite imyaka itari mike imyaka irenga 50 barya basore abantu bitangwa abajene mu Burundi nta n'ikirundi bakivuga n'abantu bagabo yigihe micombero yafata ubutegetsi itagatu na gatandatu yasi imyaka 2026 mu Burundi rero abantu batora n'abantu b'abagabo cyane abagore cyane inkumi n'imisore bageze kubaka abajene rero umuntu afashe ibintu ibigwanisho kubera yuko afite ibintu hari abantu bamutumye kuko abantu babatuma ntawe ubabona leta itegereza kujya kubahagarika ikabaguza gukoresha inguvu badafite uburenganzira bwo gukoresha nicyo gituma rero hari hakwiye barya abantu abo bita abajene mu Burundi n'abantu b'inkozi z'ikibi bategerezwa hakeneye kumenyekana abantu babatuma
aho muri ko mufatira muri rusange mushya ntahe Amede Nkeshimana
sa
muri ko mufatira muri rusange
ngize nguze abantu batere batera ibya duka batera amagrenade bakoresha ibigwanisho barasaba police ko mu Burundi ubu abapolisi bapfa ubu police rero ku isi yose ahantu hari afise uburenganzira bwo gukoresha ingufu ahawe na leta ubwa mbere kugira ngo yibune hanyuma akingire abandi
Nikome nikato waze mushana he ndabimana simana na wenyene
ibiganiro je mburi kintu cyambire hari akwiye kuboneka abantu bari ko batera ubuhagarara kuko leta urumva ubu abantu baserukira leta bari ko barayigwanira bakeneye kuyigumya bafite ubutegetsi no munsi mu minwe
Nikome mushana he ndabimana simana hari ho abantu benshi basama amakenga y'ikuntu ibyo biganiro ushobora kubona byo gufata giye kirekire eka baravuga kandi ko ndwaruka rutariko raserukira sinzi ko mufite icyo muvuga kamwe
murakoze cyane ndahera cy'umuvandimwe Tobina yavuze yavuze ko muri kuri iranigomba kuba ko abaturage b'Abarundi bababaye bababaye bagomba kugira ngo basaba bara hagomba kubaho zava mu mishyikirano ariko yewe icyo navuga ni uko nemera ngo nacyo rwose ko hari Abarundi bababaye ikimenyetso ni uko hari abafashe amabuye bagatera polisi bakubahuka bagatera polisi kandi bazi ko polisi ifite imbunda ishobora kubara ariko nanone ntabwo umuti wo gusaba bara kw'abaturage ugomba kuba gufata intwaro gufata imbunda kujya mu makaritsiye hakabaho imigunkuko ntabwo ari umuti icyo gihe nanone ibyo bisubizo bishaka kuboneka nimba mu by'ukuri icyo zinabona ko igisubizo ari uko ikavuru nziza yavaho ariko cyatera umunezero abarundi aho ngaho namubwira ko hari n'abandi barundi bakunda ikavuru nziza ibyo ntabwo tugomba kujya tukirengagiza hari abarundi benshi batari bake bakunda perezida wabo ikavuru nziza mu gihe rero igisubizo cyaboneka ari igishimishije cyo mu bwenge agomba kumva ko byanze bikunze hazaboneka abandi basifimu bakunda gafite ikavuru nziza kandi byanga bikunda nabo bagahita biyambaza iyo nzira yo gufata amabuye gutera polisi gufata inkoho bakajya kuzana ibintu by'imigombo n'ibindi ibyo byose tuma tubone ubundi ibintu bikakomeza kuyangara ibindi bikakomeza kuba nk'uko turimo tubona umuti rero ngasanga ari uko hagomba gushyirwaho amategeko mu by'ukuri muri ibi biganiro hagomba kwigwa uburyo habaho amategeko noneho asobanutse neza atakwiye gutera impaka nk'uko ayarasanzweho ubu ngubu yateraga impaka
amategeko asobanura neza ukuntu abarundi bobana mu mahoro mu mutekano ni cyo kintu gikomeye cyane rwose nk'uko muri ko murabivuga mushya ntahe dore imana semana turafite uwundi munywanyi w'i radio ijwi ry'amerika Vincent mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego jefe cyumviro
yego
yewe narise cyumviro yuko inteko z'ubumwe bwa Afrika zoza mu Burundi zigahingira abanyagihugu kuko abanyagihugu turababaye cyane
murakoze cyane gose turafite nabandi banywanyi muri radio ijwi ry'Amerika ariko aradushikiriza ivyimbere byabo Ferdinand Niyonkuru Girati avuga cyane cyane kuvyerekeye ukuntu leta y'u Burundi itakunze kubahaye ijambo abo muri Senared kandi ukuntu batoye itariki batumvikanye ko Ferdinand Niyonkuru rero agira ati leta y'u Burundi yerekanye ko itagomba kuja mu biganiro ko nabo nyene barazi ko igihe baja mu biganiro bava mu ishamba leta ya kirya gihe itabemera Jean Claude Nkunzimana nabati ibiganiro byari byiza mbega mwoshora kuhumbwira igituma batatumiye abajene n'ukuntu ari twebwe bahenda bakatugira ibiraro bya politike umwe wese yikwegera ko barondera inyungu zabo Abdou Mani Ratunga nawe nyarugira ati aha ukuri kubabaza umunyakinyuma none bashaka umuhuza akore ivyo leta ya Peter ishaka gusa aho hoho yoba abaye umuhuza n'iryo muri kiye turafite wundi muri wanyu radio ijwi ry'America Patrick mwiriwe neza Patrick
mwiriwe yabaramukitanga ku ijwi ry'America
mwiriwe neza murafite ikibazo cyumviro
je intende n'ufise nuko ndiko ndaraba nk'ubu uye ibyo biganiro biko biraba hariya haye mu ntuze nuko mbona umenga nta mindu kabisa bava bituzanira ko twebwe abarundi nk'ubu turarushye turaremewe kuko hari abarundi benshi bariko bagwa mu ntuze mu nkorera bafata cyo bazira murakoze
mura koze Patrick Moshianahe Chevina Mugwengezi Mugwengezo barundi nkuko Patrick abivuze barabona benshi ntibizeye izova muri bijya biganire ko bavuga ko barushe ka bamerewe nabi ikintu muwabwira niki
na saba mushene predike ko umwanya ukwiye kugira siguri kuko unye ni senare bikiravugana nabo bantu baje baserukira imigwi jewe na biruko nko kubijanye n'ikiringo muri senare uko twe tubibona nuko icyo kiringo kitoba kirekire kire kigufi gishoboka kuko uko kiba kirekire niko abanyagihugu niko abahu abarundi bicwa niko ibintu bibandaye biyangara mu gihugu cacu niko umunyagihugu akuranya atakaza umwizero nico gituma byo babigufi bishobo kugira intumbero zofatwa zifatwe ku neza y'igihugu cacu zifatwe ku neza y'abarundi bose hanyuma rero hari imvugo iri kirantangaza mu gihugu cacu n'ukuri mwe ngo hari ibintu biri ko birahinduka kandi je mpa kwa kwemera kiyaba kugira mugari bavuga ati uwibwe niwe yiruka uno munsi umengo ugaruka nibwo gwica abapolisi Federico nashakara gusabe wemere kandi ushikirize kandi ufashe kugira kwerekane neza neza yuko igipolisi mbonera kure nabandi babanyagito bica abanyagihugu sugwaruka ruriko rubica abarundi ni pita nkuru nziza politike yiwe mbi ni mbonera kurizi ziriko zirica n'abapolisi bariko barica sumunyagihugu nimba umunyagihugu byaramubaye ko hakagira ko nawe agira ati reka ngira ukuntu nanje gushigikira muga muri rusangi ni leta ya pita nkuru nziza ikirica abanyagihugu n'umunsi bahise mu biganiro nusuko ngo babishaka suko ngo bashaka gutera amamiliyoni n'amamiliyoni mu ibarabara nuko basanze ko bikenewe ko igihugu cyacu gikingigwa nuko basanze ko bikenewe ko mu gihugu cyacu umunyagihugu akingigwa nuko basanze ko ubutegetsi butari ko burakora neza nuko basanze ko ubutegetsi buri ko bwahonyaza amategeko bikabyara ayo mabi yose tuko turabona uno munsi rero ni ibiganiro birinda gufata ikiringo kigufi cyane hagati ya Peter Nkurunziza na Senared nibyo turi ko turabona ibyo baheje gushikiriza leta y'u Burundi na Kamara Maza ni ibintu biteye isoni cyane nicyo gituma byanka byakunda bategerezwa kuza tukajya ku meza y'ibiganiro tukavugana ukuri atakujya umunwa tukavugana tudahemana kugira dushobore kugushika ku ngingo zotuma umwizero mu gihugu cyacu ugaruka kuko turarushe ni uko ituduteba uko iminsi iba myinshi niko n'ibiziga bigenda biragwirirana ninde tumvise ijambo Mbonimpa yaheruka gushikiriza aho yerekanye neza neza ko umwaka wonyene hapfuye abantu barenga igihumbi abo ni bake urabye abantu ibihumbi n'ibihumbigiza bapfuye bakicwa mu mashamba batagize kuboneka abandi bagatabwa mu nzuzi mu binogo nicyo gituma rero ivyo biganiro birinda kuba bigufi ivyo biganiro birinda kuba hagati ya Senared na Peter Nkurunziza ivyo navyo bitwaza ngo n'abantu bahitegetse twebwe nta ntumbero niyo nta nzira ngiyo twigeze gufata twe twamye turabanganira neza duharanira amahoro yacu mugabo tukabikora mu ntumbero y'uko amategeko yose y'ubutatu yubahirizwa na cyane cyane amategeko afatiye kuri ku masezerano yabo
nk'uko abarundi benshi bariko barabivuga ubwicanyi ntibukorwa n'ugwaruka ubwicanyi ntibukorwa n'umurwikanaka ubwicanyi bukorwa n'abagizi banabi ari naco gituma ico kintu gitezwa kuja ahabona kandi iciza nuko mu Burundi hovugwa amahoro akavugwa umutima wo gukundana ubumwe kugira ngo ntihagire abantu basubira kuza baricana reka duhe n'ijambo Mushanahe Amede Nkeshimana nawe nyene gice cavuze ku bibazo byashikirijwe n'abanywanyi ba radio ijwi ry'America basaba cyane cyane ku ivyo biganiro byo kwihuta kugira ngo kuko abarundi bamerewe nabi Dr. Amede Nkeshimana kanya gato ya masegonda 40
murakoze ewe hari ibintu je bingwa kumva ivyo uwo mugabo Chevine ariko aravuga iyo ariko aravuga avuga ibintu twumvise kuva kera mugabo bitatumye tudashika kuri ingorane tugize mu no munsi aravuga ngo abarundi b'umutima igihe bahora bagira amantu ze ya mapuce bavuga yuko abarundi b'umutima bakoze ibyo bintu ubu rero
Ijya barundi ariko baricana bavuga ngo nta barundi b'umutima ngo abarundi b'umutima ntibakora ibyo bintu ariko burundi higwa hasese kamaraso none ko umugabo ashaka kwicarana na Peter uwo muntu yitwa Peter bera ngo sinari ndi kwicarana na Peter biya bari abantu batira makambi badoca bagirika
ego me the card
hari abantu bavuze yuko bazofata ubutegetsi ku ngugu bariko baragwana kandi bahora bararasa abapolisi bagapfa abapolisi n'abasoda bagapfa nabo nyine bagapfa abo nivo nkeke iyo abirwane ibiganiro nyakuri bigiye kuba bari bakwiye gusokoroka nimba ari na rede ibakingira ikibaba niba ari kuri ibazane baze kubagende bishare nabo bantu
mukanya docteur Amede icyo kibazo turakigaruka ko Dr. Hamide nashaka ariko imbere yuko tuvugana n'umunywanyi Ibrahim Leka akanya gato impi jambo umushya ntahe ndabimana Semana nawe nyina tubwire ndabona ko ibiganiro ku bwanyu muravyo no ku mutekano muke uri mu Burundi mwifuza kuvyo mara giye kingana akanya gato cyane amasego na 40
kuko ibintu by'ibiganiro ni ukuganira nyine bitwara yakora ngurikize ubushake n'umbona ku mpande zombi nekereza kuri ibiganiro bizamarire cyane cyane kugira ngo ibonerwe
ego bereka tubibutse n'inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviza radio ijwi rya Amerika risamira nyina Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite munywanyu radio ijwi rya Amerika Ibrahim mwiriwe neza
mwiriwe
muratwumva mushikirize ikibazo cyanyu cyumviro mu kanya gato
ikintu cyahagukikiriza uko ibyo biganiro bizotangwa ngira ngo bizo kuvira n'ibiza nkaba ngo babagire inyerekano
murakoze cyane gose Ibrahim tugarutse kubashaka ndetse kumenga mushya ntahe ndorimana semana abakiri bato bavuga ko bataserukiwe eka ivyo n'ibintu byashikirijwe n'abanyapolitike twagiranye ikiganiro ejo bavuga ko abakiri bato bataserukiwe bimwe biboneka ico si kibazo coba kiri muri ivyo biganiro
kugeza ubu ngubu ibibazo bikomeye cyane ntabwo ari byo barimo bavugaho ibibazo byo kuvuga ngo aba nabariya ngo baserukiwe bamwe bakavuga ngo ibi cyaka no ibyo ntabwo ari byo bibazo bikomeye twabwira abarundi ngo ibyo bagomba kuganira ubundi ibyo ni byo biteye ikibazo cyane ibyo bagomba kuganira bitazatuma abarundi bo gutaha banyuma y'imyaka bongera bagasaba ibindi biganiro rero nkatanga ibyifuzo by'ibintu bigiye abarundi bakwigaho kugira ngo bazatsigere cya mbere abarundi mu biganiro by'ubushize bagiye baha ubudahangarwa mu bayeteze bakavuga ko agomba kumusha ajya muri sena yaba atiriwe atorwa yaba afunzwe yaba atarakwe yaba yararimbaguye abantu yaba atarabarimbaga ko agomba kumusha icyo ni ikintu kibi cyane abarundi bagomba kutamagana harimo urukiko harimo abo bose bakurikirana muri politiki y'iwabo kuko umuperezida agomba gushyirirwaho uburyo nimba yarakoze nabi nimba yararimbaguye abaturage agomba gukurikirana hanyuma iki cyakatego
sozera
hanyuma icya kabiri ni uburyo ukuvuga ngo uburyo bagomba gusimburana ubutegetsi buzubahirizwa gute ese umuntu wabijyaho ku ruhande byagenda gute hanyuma icya gatatu bagomba kumva ko mu bisubizo bagiye Arusha bagiye kujya kurangira bagomba kumva ko hari n'igihe igisubizo gishobora kuba kugumishaho Peter Nkurunziza ahubwo bakareba uburyo abantu bahana kuko kuva kera umuco wo kudahana nawo waranze kiriya gihugu amasezerano yose agiye kuba akazana ikintu yitwa ngo imbabazi z'ikivunga izo mbabazi z'ikivunga nizo zirimo zitera ibibazo ubu ngubu kuko abantu bose bagiye mu biganiro baba bumva ko ariyo nzira ngufi yo kwita babona imbabazi z'ibyaha byose bakoreye
icyo ni ikibazo mushya ntahe ndorimana semana kigaruka cyane rwose no kiganiro twagize ejo abantu benshi bavuga ko ikibazo cyo kudahana ari ikibazo gihambaye cyane rwose mwavuze ibintu abatetsi baba bari bakwiye kuganira ko eka mwavuze n'ikindi kibazo giteye amakenga aho mu masezerano ya Arusha bavuga ko wabaye umukuru w'igihugu yatwaye nabi yatwaye neza ateza kuba afite ikibanza gikomeye cyane muri Sena eka ikibanza azogumana ubuzima bwe bwose mwavuze n'ibintu kibazo gihambaye cyo kubisanya ku butegetsi nashaka mu kanya gato amasegonda 40 na Chauvinet w'umugwengezo mugire ico muvuze kuri byo bibazo bishikirijwe na Ndabimana turafise umunywanyi wa radio ijwi ry'America Bernard Mukanya tuba tuhijamba ariko Chauvinet akanya gato
iko nishura kuri ico kibazo nashakanisha uwo mushiga naye nyene aho yaraheje kwerekana yuko Peter Nkurunziza afise abantu benshi bamushigikiye sinzi umunzani yakoresheje sinzi ibipimo we wafise ngo ico tuzi cyoco nuko nimba amatora yufatira ko amenye ko amatora yitabwe nibice by'abarundi bitarenga 15% bya bimwe cyane go amatora uko yagenze siko twe twari twabitekanije aro ivyo byagwa rero ivyo twovugana muri ivyo biganiro nuko twogaruka kwiyubahirizwa y'amasezerano ya Arusha kuko aje amasezerano ya Arusha intumbero n'ubu Peter Nkurunziza afise ni kubandanya ayahunyanga ayafuta kandi mu byukuri ariyo yamushize hajya kandi mu byukuri arabyuka neza gose mu bantu biri kumwe benshi gose insinzi yuko bashitse hajya kubera ajya amasezerano kandi n'ibyubahiro byinshi baronse babikuye kwa ajya amasezerano ikigira kabiri ni ikintu kijyanye n'umutekano umutekano w'abarundi burya ni ngora nikomeye cyane umunsi nta gihugu ngasijya cyobandanye kirangwa n'umutekano muke ngo bikunde uwo mutekano rero turinda kwicara hasi bale ingere bizogenda ni naho tugira tuti mbega izo nzego zari zijejwe kwinjira abanyagihugu zavyifashe mu rugute mbega umwe zifashe gute izo nzego z'umutekano w'abanyagihugu bo mu Burundi hanyuma rero tugaca turaba n'ibindi bijyanye n'ubutungane be ubutungane bumeze gute kuko burya hari ibintu tuguma twirengagiza gose ibi bintu byose naho tworara turakora gute naho tubimara mu myaka n'imyaka mu gihe tutoba turabona yuko ubutungane aricyo kintu cyonyine kizotuma igihugu cyacu kizamuka aricyo kizotuma igihugu cyacu abanyagihugu basubira kugira umwizere kuko igihugu kitaranga mu ubutungane kiba ari ishyamba nicyo cyabaye igihugu cyacu ubu ni ishyamba si igihugu n'ukuri cyubashe cyubakiye ku butungane nyabwo hariho rero n'ibindi twovuganira ko bijyanye n'ingaruka mbi z'iki kiringo cy'Peter Nkurunziza yigaruriye mbega zabaye ingaruka mbi nyabaki zabaye gute zagenze gute mbega ibi biziga byose ibi bintu byose turiko turabona bifatiye ku butunzi bitafatiye ku butungane bifatiye kuri politike ingaruka mbi yuko Peter Nkurunziza yafashe ikirimo cya gatatu aragikarurira
ubutungane n'ikintu naco nyene gikomeye cyane gose kuko hari ubutungane abantu bose baratekanirwa nashaka ariko tubaze na Dr. Amede Nkeshimana nawe nyene agira ico avuze ku bintu byo shimikirwa ko muri iyo biganiro hariho biriko birashikirizwa ubutungane bwiza intwaro nziza ibereye ya demokrasi mushiye ntahe Amede Nkeshimana mufise amasegonda 40
yose abantu baje kuvuga kugira ngo bishike n'ibyo abantu bose bipfude intwaro nziza ubutungane bwiza no imibereho myiza kubaho neza ku bantu icyo umuntu atibagira ngaho mu Burundi kuko abarundi niyo iyo baheje kumarana nta bantu basenga nk'abarundi nta bantu bahambaza imana nk'abarundi abarundi bakwibwa mbere kwemera kuvugana ukuri ateza kuvuga ukuri bwa mbere kugira ibintu byose nta muntu n'umwe azokubara ko adashaka intwaro nziza nta muntu azokubara yuko adashaka ubutungane bwiza nta muntu n'umwe ariko uko biba ku munsi ku munsi byerekana ko mu Burundi abantu bibagora kubishyira mu ngiro uwo mushinga ntahe aheze kuvuga ati mbega Nkurunziza ntuzeye ingene yemewe abantu bamukunda umuntu yobisha kumunda n'inyabati yibaza ko Nkurunziza yamaze gutorwa muri 2005 ko mu 2010 yagiye mu matora hamwe
aho bagiye gusiganwa babonye atanguye kubasiga mu gatora yo mu makomini bagacaye babo abo bantu bari mu sinarede bari kumwe n'uwo muntu mu gwengezo hari abantu bamaze imyaka itatu banyangoma n'abasinduhije bavuga yuko atamatora bigira abaho iyo bintu byahita mfata kibanza nyangoma yari yivuze na hari ya n'ibyo ama yavuze disi yose yamavuga leta ifata kibanza mu mwaka w'ibazi ikiganiro cy'igitangaza ngaha mu Bubiligi n'asinduhije camaze isaha n'inusu bavuga ko bashaka leta ifata kibanza abo bakibati nabo bashaka kujya mu biganiro abarundi bamwe mu biganiro kubera ko uwari we wese agira ati barazi ko iyo bagiye mu biganiro baca bafata indege bakagira mu ihote n'utorose amafaranga yo kuyiriha bakagenda mu ndege batabatoshoboye kuriha
reka duhe n'ijambo umushya ntahe umunywanyi radio ijwi ry'Amerika Bernard muratwumva
ndabumva neza cyane ndabaye mwiriwe abari hano mu gihugu cyacu
mwiriwe neza murafite kibazo murafite cimbuiro turiko tuvuga cyane cyane ku bintu kubiganiro bizotangura yarusha kwigenekezo rya gatandatu cy'ukwezi kwa mbere mwaka 2016 abashinganye turi kumwe abatumire bari kuvuga cyane cyane icokorwa kugira ngo ibyo biganiro byihute abarundi baruhuke murafite cimbuiro murafite kibazo
ego twafite cimbuiro turafite nibibazo ariko nagomba bwa mbere mbanze shimira bari ko ratwumviriza kandi ndana bakebura bari kwatwumviriza ko batosamaza n'imvuga abanyapolitike bamwe bamwe nkuko ndiko ndumva abantu bari kubaravuga numvirije waserukiye Senared jewe nibaza ko bari kuvuga ataridaniro biko biraba kuko igituma ataridaniro biko biraba nuko mu gihugu cacu abari ko barica abanyagihugu ni leta abita ko ari leta kuko nta leta uyu munsi dufite ko nta mukuru w'igihugu dufite ahari atewe n'amategeko nabo nyine arabizi amakungu yose arabizi nta muntu n'umwe amwemera no kuvuga rero yuko kubera ko turi twicwa na leta bagaca bava ko bagiye mu biganiro ndatanga ariko nta biganiro rero je no bana kubihari ubwambere kugira ngo rero ibiganiro muri ko muravuga bihabe cyangwa bari ko baravuga nuko ubwambere nkuru nziza yo hagarika kwica abanyagihugu ataca bazira tankoho bafise batari ko baramugwanya kuko ibyo bari ko baravuga ko hari abateye amakambi niba barateye amakambi tuvyemere none kubera iki hagiye gutabara igisoda kicunze umukuru w'igihugu n'igipolisi ayo makambi yari yaneshejwe nibaza ko aho hantu hari ikibazo nabo bita ko ari leta batoshobora kuvuga hanyuma ikindi nuko ari Senared abayirimwo bagiye mu biganiro vy'Arusha vyamaze ikirego kitari gito n'ubu nibo basubiye gutumirwa n'abantu batari bake twumva bagiye muri izo biganiro rero izo biganiro impamvu mvuga nta kizovamwo ubundi biganiro vy'Arusha nabyo byari byagenze neza ariko ibyavuye muri izo biganiro nta kintu na kimwe bakurikije ingingo ya gatandatu yo mu masezerano y'Arusha iravuga ku byerekeranye n'ibyaha ndengerabutungane na jenoside umugwi oni waratohoje mu 1996 washyize icegeranyo abona werekana ko Frodebu yakoze ihonyabwoko ry'abatutsi ukavuga kandi uwo mugwi ukavuga yuko urupfu Rwanda dayingene rwagenze nta muntu n'umwe muri abo bantu bari muri izo biganiro ndigera numva bavuga urupfu Rwanda daye ko goje habona ibintu bikamenyekana hakaba urubanza
ego bereka mu kajya gatoyi reka tuhe ijambo abashinga ntaye ndabona kanya kari ko karatujana reka duhe ijambo Dr. Amede Nkeshimana agire icavuze ko vyo mushikirije amasegonda 40
ya gote iyo bintu uwo muntu avuze avuga ko atabiganiro biriko biraba ibiganiro biriho igikuru ni uko ubwa mbere batangwa bemera ibintu bihari arazi neza abandi barabizi ku isoti barabizi yuko igihugu kidafatara kitaba canda hariho abantu batwara leta y'u Burundi hariho abantu bavuga ko bagenda gutera abo bateza kubagwanya niko kazi nibyo bikorwa leta ikora iratuma irafise ububasha bwo gukoresha ingufu hanyuma ibyabaye mu Burundi nabyo fite mbi namwe ngaruka ko kubara kandi abarundi ntibavugana ntibavugana ukuri abarundi bama babeshanye kuko numva n'ibyo bagiyemo imyaka 15 iheze baca basura mu biganiro mukanya mwanshiriyemo nako navuga hariho n'abakiri bato abantu biyita abajene ngo bashaka kuja mu biganiro ni ukuja mu biganiro gusa kuko bazi ko birimwo izindi nyungu nibaza ko ingorane ziri mu Burundi hariho uruhagarara mu gihugu ruterwa nande nimba ari leta ibikora hari abantu bavuze bariko barayirwanya bagwanya leta nayitegereza gukoresha ingufu ifise abayitwara abatwara igihugu ntibashaka kugitanga uko nyine
atera kukigwanira
ego me imbere ko duha ijambo abandi bashyanye turi kumuri ka tubanze dufate icyimvire cy'umushinga naye turi kumwe umunywa nyuma radio ijwi rya Amerika Dieudonné Mirioneza Mirioneza murasi icyimvire murasi ikibazo
ego ego manje kuramuka mugira n'ibyo nakuru ndandayizira mwaka mushasha
ego
ego isa gutera kuri inyanga marara muri kibazo muri ko
duga kwijambo
nde abanya kwa kutumba ibiganiro mu nyanga bariko barahanira tumba n'ari mu nyanga ngo nde nawa abantu bari ngaho turagenya nka leta y'Uburundi tumba bamwe bari ko barahanira ngo na abantu bagwanira dosiye mu biganiro none abo bavuganya ni nande nitwa bande cyane n'abanyagihugu cyane n'abanyepolitiki
ego me murakoze ku ico kibazo
tu
ego
sako ni nacho
ego
Yakubuga ku abana kubaba. Mwe mutse ingubizi kugira nate abanyagiye kubona ko mutse ibiganiro byiza kuko twese turabye ibiganiro ariko baraja ngo turabona mu abanyepolitiki bamwe tumba banavuga ngo n'abantu bakora ku biganiro. None umunyagiye ngo muto niwe azoganiye. Eh ni baraya ganiye n'umunyepolitiki yagwanye cyane
urakoze Dieudonné ikibazo mwaje ni kibazo kibaza abazo bari muri ivyo biganiro mukavuga ko abantu bato bato bobo batariko baraserikirwa ibiganiro bizoba hagati y'abantu bakomakomeye reka tubaze n'umufasoni Dorine turi kumwe ngaha Mirioneza Dorine
wewe
murafite ikibazo murafite icyumviro munyarutse cyane gose abashinga nayo kugira ngo batange ishushanye bagire icyo bavuze ku cyumviro mushikirije
ofete break bazo nari mfise nagomba mbaze abo banyekona ni leta ntiyemera ko iganira na Senarede umva ntiyemera Senarede nayo ikavuga ngo ntiyemera ubutegetsi bwa none bazoganira gute bazohuza gute ikindi kintu nagomba mbaze barakunda kuvuga ngo ugwaruka ngo niko ugwaruka rurafa abapolisi barapfa ireve en general amakote yose arapfa mugabo ariho abapfa bitigira ibisumbi by'abandi ukuri abanyagihugu barapfa gusumba abapolisi mugana abapolisi barapfa kandi bakacabaga kavuga ngo abajene erega abajene en general nimbonera kuri n'abajene
yego mereka tubaze ndabona kanya katujanye reka duhe ijambo umushanahe Jovino Mugwengezo agire icavuze kuri ibyo bibazo mubajije kandi ibibazo byabajijwe na Dieudonné avuga ko ibiganiro bizogira abande abantu bato bato abona kumengo ntibarimwo hamwe n'ico kibazo kibajijwe na Dorine mukanya gatoyi umushanahe Jovino ko turabaza n'umushanahe Ndorimana nawe nyine agire icavuze mukanya gato
twebwe sinzi ko ejo abari ko barakurikirana ibyo ariko birabera muri Kampala bashobye kumva ijambo yashikirije umukuru wa Senarede avuga ati turashimye kubona hashobye gutunganywa ibi biganiro no kuvuga rero ko Senarede yemera kuvugana nabo babaserukira cyangwa ubyaza cyangwa ipita nkuza wenyine akishikira kubwiwe ku giti ciwe bituma rero twebwe ibiganiro tubishigikiye cyane jewe muri Senarede ivyo twanye tubisaba kuva kera twanye tubishigikira ahubwo habuze umwanya habuze bishaka ku ruhande rwa leta nico gituma rero twebwe inzira yonyine rudende kugira tuve muri zingorane ari biganiro uzoza avuga ati Senarede ni kuri biganiro ntibishaka azoba atari we canke azoba ashaka kuyibeshera hanyuma rero ivyo biganiro nkuko twagiye tubishikiriza ni nkenegwa muri kino kiringo ni nkenegwa kugira indyane turimo zihagarikeje Burundi kuko ntitoguma twitureza amaboko mu gihe abanyagihugu bariko barapfa ubwo gwaruka ruko rurapfa nituvuze ngo gwaruka go mu makarite tuvuga ugwaruka
umpande zose
ikidoine ibyo aheze kuvuga ati turafise ugwaruka mu mbonera kure turafise ugwaruka mura yo yani makarti bosa onye na abana
babaye akanya ndabona ko tujanye reka duje jambo
kuri umutima niyo shima yuko ubwo gwaruka ku Burundi rubandanya gwicwa
ndari mana semana namwe nashaka mugire ico mubuze ku bibazo bishikirijwe n'umufaso ne Dorine eka ni kindi kibazo cabajijwe na Dieudonné avuga ko abantu bato bato basa n'abatari ko baserukirwa muri ivyo biganiro
murakoze cyane cyo twavuga mu cyamake nuko twabwira abarundi ko ubu ngubu nuko impfu biriya bizibwa y'abarundi ntacyo birabwira ubutegetsi bwa Nkurunziza nta n'isubibwiye na Leta umunsi Senarede
yumvise ko ikunze abarundi umunsi itanguru nziza yumvise ko akunze abarundi atakifuza impfuza abarundi na rede izicarana na pita nkurunzi nziza pita nkurunzi nziza azemera senarede na senarede izemera nyakubahwa pita nkurunzi nziza bazaganira kandi bizatangira
Mushyana hehe? Mushyana semana ndabashimiye cyane gose kuba mwashoboye kuronka kanya amatelefone yari yatugoye mu ntango mukadushikiriza ibyimbere byanyu turashimiye namwe Mushyana hehe Amede Nkeshimana ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turashimiye namwe Mushyana hehe Chauvino Mugwengezo ku byimbere byiza mwashikirije namwe kandi kuba mwashoboye kuza mu kiganiro cyacu turashimiye n'abanywanyi radio ijwi ry'Amerika baterereye ivyumviro vyabo turashimiye ingenieur yadufashije mu hinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Kalala yadufashije kwegeranya iki kiganiro turabifurije mwese umugoroba mwiza eka mugira amahoro mutunganirwe mu banyu no mu byanyu mugira amahoro